smile. Make me float like a boat upon the night. Ndabara muse bakunzi badususuruke nizera ko muri amahoro hiwanyu neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe nkundire dususurukana uyu munsi n'abaririmbyi babiciye biracika mu mugaba wabo wo kuririmba kandi bagendana mu mugwa bwo kutabona indirimbo zabo zarabaye rurangiranwa ndabahaye ikaze twumvirize zimwe zimwe zaririmbwe n'abahanzi bagendana mu mugwa bwo kutabona Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judd Kings benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder ni umuririmbyi w'umunyamerika yavukiye mu gisagara cya Michigan muri Amerika Stevie Wonder agenda no mugabo kutabona kuva kiri muto cyane yatanguye kuririmba afite imyaka 11 mu mwuga we wo kuririmba Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana yararonse ubushimwe bwinshi cyane indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe no mu marerezi Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ekana soul yumwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar nk'indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'1984 I Just Called to Say I Love You uyo ni Stevie Wonder
I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what
cyari ko twumviriza indirimbo zarimbwe n'abaririmbyi bagendana uwo mugabo bwo kutabona Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunya Cameroon agendana uwo mugabo bwo kutabona yitwa André Marie Tala André Marie Tala yavuze mu mwaka w'1950 avukira ahitwa Banjun muri Cameroon Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15 urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi naho yari ahumye rero André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'igifaransa zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Cameroon muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanya Cameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isuno mubi kutabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nahagenda mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina amareresi arajana mu mikino yo muri television reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné
On va s'aimer, tellement tu es belle, on va juste
Bandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umurimbyi aracari muto cyane afite imyaka 23 agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda aha twa bahanga karorero Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021.
Gatumindiramo nirorangiza kandi ntibyoroshye kukavamo ikitigundi nirirwamo kizangiza cyangwa kinyice biwaniremo nibemere byacaci ngo nibajya no kwaje ukiri bakoza bakwite panci Bipu na sota Mwanga kumbo na ndisoba Batisha Chikotomera Utaza bimka Bapitanye bipu na sota Mwanga kumbo na ndisoba Batisha Chikotomera Utaza bimka
reputation. Don't be way in this situation. Na sota wanga kumbo na ndisoba batisha jigotomera utazabimka bafitanye bifu na sota wanga kumbo na ndisoba batisha jigotomera utazabimka.
Mwandanya mwumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika ikiganiro nidususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli ubafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 n'umwe w'abaririmbyi b'Abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi. Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma arajya mu yindi midiho. Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucoma ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12. Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki. Hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire. Qu'elle soit tendre, elle le dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre, elle est musique et c'est un jour, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci
muracyari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana mu mugabo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianne canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye umuga bwo kutabona neza. Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baraterabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke. Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize.
Kukubaza uko waramutse, kukubaza uko waraye, kukubaza uko wiriwe, kukubaza ko wafunguye, kukubaza ko waruhutse, kukwitaho bya buri gihe. Manumva mfise igisharara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya. Shaka kugutera na za message za buri kanya. Oya ntabwo ari stress mba shaka kugutera na za appel za buri kanya. Oya
arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America. Abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye Imana mu 2004 ku myaka 73. Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7. Indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 40 n'izindi zirenga. Yarakinye mu mareresi menshi. Ray yacurangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano, trompet n'ibindi. Nguyu muri ino ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61.
Hit the road Jack, don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Nkundire turangize bati ku munsi w'Imana ibamako numunsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu ca Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni mpumyi umvira zino ndirimbo yabo Dimanche à Bamako aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cangwa ubumuga bubi no kugira ico umuntu akora cafasha abandi kandi bafite ubwonko bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nirurangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri muza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
I'm